Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, namwe bakunzi ba Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Federica Nkundikije, ikaze mwese mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Sanga. Hasigaye kiringo caba mwaka kugira ngo amatora be mu Burundi. Mbega Barundi bayiteguriye gute? Umurwi ujejwe utunganya amatora seni warakoresheje uruganda mu ndwi iheze rwari rufise intumbero yo gutegura imitima y'abarundi kugira ngo ayo matora azogende neza. Pierre Claver Kazihise arongoye uyu murwi yavuze ko kimwe mu bintu biraje ishinga abategetsi ari uko mu gihe cyo kwiyamamaza mu matora abanyapolitiki bakoresha imvugo zikomerekanya, akaba yaboneho akanya ko gutera kamo abanyapolitiki akabasaba guhagarika inyifato nk'iyo. Yarungiye aratera kamo urwaruka karusaba kwima amatwi abanyapolitiki baruyovya. Utwigoro dufise intumbero yo gutunganya amatora mwituze, twabaye kandi mu gihe abanyapolitiki batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bahuriye mu gihugu cy'Uganda mu ndwi iheze mu ntumbero yo kumvikana kumunyapolitike umwe azoserukira imigambi kandi agahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora atekanijwe umwaka uza. Hari kandi n'abanyapolitiki bavuga ko amatora muri iki gihe adashoboka kubera imvo zitandukanye batanga, hamwe n'abavuga ko ahubwo amatora ashoboka kandi n'amakungu akwiye gutera intege Burundi mu gikorwa Leta y'u Burundi irimo cyo kuyatunganya. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero twifuje gutumira abategetsi babiri batavuga rumwe kuri ayo matora. Twatumiye Mushirantahe Charles Nditije, umukuru wa IPRONA itemewe n'amategeko, ariko telefoni sinzi ko ari telefoni yamugoye cyangwa ko ari we byagoye. Turabandanya kumunorera mu kanya. Turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana, akaba ari umukuru mugambwe Sahwanya Frodebu. Mwiriwe neza Pierre Claver Nahimana.
Amahoro meza ndaramukije n'abatwumviriza bose bumviriza ijwi rya Amerika.
Murakomeye ngaho i Bujumbura?
Yego cyane, turakomeye hano n'amahoro ngaho i Bujumbura n'amahoro.
Imbere ko mutubwire ibyerekeye ikagikuba cyo kwitegura amatora n'ibibaye amatora kwikuba cyangwa adakwiye kuba, reka tubanze twumvirize ikiganiro bimwe mu byo byashikirijwe n'umushirantahe Charles Nditije igihe ikiganiro i Radio Ijwi ya Amerika mu ndwi iheze. Avuga ko amatora muri iki gihe adashoboka, akaba yavuze cyane cyane ku byerekeye ibwiriza shingiro rishasha rituma ibintu bigorana, akaba yavuze n'uko ubutegetsi bushobora kwigungirwa ko n'umukuru w'igihugu inyuma y'amatora 2020. Reka tubanze tumutege amatwi ku byerekeye cyane cyane amasezerano yarusha n'ukuntu ibwirizwa shingiro avuga ko rishobora kuba ryarafuse ibwirizwa ryarafuse amasezerano yarusha.
Nuko ata guhiganwa abantu bangana bakiyari, kuko ibwirizwa shingiro rishasha ryarafuse abigenga canke inani z'imigambwe canke z'abigenga. Ingingo ya 99 yaravuga neza yuko kugira umuntu yitoze batwe kiwe aba yaravuye mu mugambwe haheze umwaka urenga. Kindi kigaragara nuko ingingo y'ijana na 74 isaba yuko abakandida bigenga kugira bashobore kuronka ikibanza mu nama nshingamateka bagasaba amananiza kuba baronse amajwi 40% mu ntara bitojemo. Abakandida barungitswe n'imigambwe baronse amajwi 20% mu gihugu cyose barafise uburenganzira bwo kuronka ikibanza mu nama nshingamateka, ni ukuvuga urutonde rw'abigenga gorufise amajwi 39% mu gihugu cyose tuvuge ngo bambere ari nkugwa kabiri mu nguvu barashobora kuba badafise n'umushinga amateka n'umwe ibyo ni ibintu by'akamaramaza.
Charles Nditije aravuga kandi ko inyuma y'amatora yo mu 2022 ubutegetsi bushobora kwigungirwa ko eka n'umukuru w'igihugu wenyine.
Ikindi kigaragara ni uko iri bwirirwa shingiro rishasha riha ubutegetsi budasanzwe umukuru w'igihugu niwe yica agakiza nkuru byerekeye ingena leta itunganijwe bakavuga cyane cyane yuko leta atabasha na bumwe ifise kiretse gushyira mu ngiro politike yashinzwe n'umukuru w'igihugu wenyine iyo n'ingingo ya 16. Ikindi kibabaje ni uko umukuru w'igihugu aca afata mu gifusi agatunatuna ingingo zafashwe n'inama nshingamateka ku ngingo y'2022 irerekana neza yuko itegeko naho ryaba ryatowe n'inama nshingamateka umukuru w'igihugu abonye ko ritamunezereje we acarishije mu kabati haheze iminsi 30 bicari bayitaguswa ngo yigeze byigwa tungane bunywe yiwe kuko niwe yatwara ya nama kuru y'ubucamanza n'ita konsesere de magistrature n'abacamanza bakuru bakuru niwe abagena murumva rero yuko ari we yica agakiza.
Ariko rero nkuko twavuze mu ntango hariho abandi banyapolitiki bavuga ko amatora ahubwo akwiye kuba ikanamakungu agashyigikira igikorwa cyo gutunganya amatora kiriko kirakorwa na leta y'u Burundi mushenahe Tekare na Himana ubwa mbere n'ambere mutubwire umugambi wa Sahwanya Fodebu uzogira uruhara muri aya matora imirije.
Ego umugambi Sahwanya Fodebu turatandukanye ibintu twaramaze mu gihe ibyirwa shingiro ryari ko yatogwa twaramaze gushikiriza ibyo twari neguyemo bitari bice ariko rimaze gushirwa ku mukono n'umukuru w'igihugu twaciye twemera yuko ibyirwa shingiro rihari icyo dusaba nuko rikurikizwa. Mu minsi iheze hariho abantu baje bati mbega mubona itegeko rigenga amatora ari ryiza twabwiye kiracyari mu nteguro mugaho ku byo tuzi mu Burundi bujya si amategeko mabi ikibazo n'abayashira mu ngiro n'abategetsi bayashyira mu ngiro ugasanga ubwo uko yanditswe siko ariko barabikora. Tuba twavuze tuti ayo mategeko yose naho twayabonye nk'amahinyu ikizotuza yuko tujya mu matora kuko ayo mategeko arategekanya amatora. Amatora rero arashoboka naho muri ayo mategeko hariho kimwe kimwe umuntu ashobora kuvuga ati iki kintu si cyiza na gato. Twebwe rero niho duhagaze ayo matora turayiteguje kandi tuzoyajamwo kandi tuzi neza yuko muri ayo mategeko hari kimwe kimwe dushobora kuvuga natwe tiki nkumbure icyateza kugenda gucya aho niho duhagaze.
Ingingo mushana Charles Nditije yavuze ya 99 na 24 mu ibiriza shingiro rishasha mwebwe umugambwe Sahwanya Fodebu ntizibateye amakenga.
Umugambwe Sahwanya Fodebu ni umugambwe ntisarigenga nta bigenga bazova umugambwe Sahwanya Fodebu nibyo urashobora kubona nk'ibyo bavuga by'abigenga ko bashobora kubona ingorane ariko umugambwe waramutse uvuze uti twewe tugenda turi umugambwe ayo matora barashobora kuyajamwo. Nibyo hari ibindi bavuga bati ubutegetsi bushobora kwigungana umukuru w'igihugu none hamwe Sahwanya Fodebu yotogwa akaba yigira umukuru w'igihugu ntiwumva yuko ngumbure byoshyeka ibindi bintu. Oya twebwe si uko tubibona twebwe tuzajya muri ayo matora ni ngombwa hazaba hariyo abashinga amateka abakonseye makomine abadepute n'ibindi byinshi nkumbure umugambwe ushobora gushyikira umugambwe biraboneka yuko bimwe bimwe nkumbure abagize iryo tegeko bashobora kuba baza bati byose tuzaba tubifise umugambwe twese uko tubibona tuzoja mu matora kandi turazi ko ibibanza bimwe bimwe tuzobironga.
Hari imigambwe mu 2015 yari yatangaje ko izoja mu matora ariko amatora ageze iyo migambwe iriyonjora umugambwe wanyu uzoguma amatora gushika mu ntango ikanigihe hazaba ariko amatora n'inyuma yayo
Icyo kibazo mu mugambi Sonya Frode abanyamakuru bamaze iminsi babitubaza baramaze iminsi nyinshi babitubaza inyishu ni ya yindi mu nama rukokoma y'umugambi Sonya Frode tumaze gukora mu ikoraniro kaminuza ikoraniro kaminuza rya badutegese yuko dutegereza kuja mu matora ni ukuvuga rero yuko tuzoyajamwo kuva mu ntango gushika arangire twabwiye tuti igihe tuzoyajamwo nuko atoba yabaye atabaye urumva icyo n'ikindi kibazo kuko nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo kazoza ndakazi kazoza kazi imana gusa nandi amatora abaye tuzoyajamwo kuva mu ntango gushika ahere kibetse bibaye nka bimwe byo muri bene twumva ngo ubutegetsi bwavuze ngo imigambwe iri muri opposition ngo ntiyemere kujya mu matora icyuruga cyo bagicitse ikindi kibazo nandi twese tugiye kujya muri ayo matora kuva mu ntango gushika ahere arangire
ikintu kubwanyu cyo bagituma imigambwe iyo nzo ora matora niki byarabaye mu 2010 byarabaye kandi mu 2015 ikintu nyamukuru cyo bagituma imigambwe ica iyo nzo ora matora niki
ego ibyo birashika kandi byarashise cyane nga mu Burundi twarabibonye ne mu bindi bihugu birakunda gushika cyane cyane bakunda kwiyonjorora y'amatora atunganijwe nabi hagashikareho imigambwe imivuga iti kukuntu amatora ariko aragenda atunganijwe gucyo tubibona ntitwubandanya ntibyokunda cyane cyane iyo niyo mvo nyamukuru ariko birashobora kuva ku zindi mvo nkumbure ushobora kubona avuga ati njyewe naho nubandanya ntacyo nzokurayo bakavayo ariko icyo nibaza ko ari cya kabiri ariko ikintu cy'ukuri gikunda kwibonekeza niyo amatora yatunganijwe nabi nk'imigambo yavuga iti njyewe mbona mfite igihagararo ariko mbandanije guca ukuntu aya matora atunganijwe nabi guca ntacyo bishobora gushikako iyo nayo kirashobora kuba imvo nyamukuru
ikintu mwibaza cyangwa ibintu mwibaza umurwi ugihujeje gutunganya amatora wokora kugira ngo n'imigambwe igishise akangonongono izijuke itaba amatora niki hari ikintu umurwi ujeje gutunganya amatora wokora kugira ngo eka wizeze iyindi migambwe cyangwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo biyumve muri ayo matora
umugwi ujejwe gutegura amatora ntacyo ushoboye mu gihe ubutegetsi buhari budashizeho ibyangombwa byose kugira ngo abantu mu gihugu bakeneye kuzuza amatora bumve yuko bisanze bumve yuko batunganiwe bumve yuko bashobora kuja muri byo gutegura amatora atangorane cyane cyane nibihagaze ku bategeka igihugu nayo mu rugwi utegura amatora ukurikiza itegeko wahawe mu gihe rya tegeko rigenga amatora rizo bajyagiyeho umukuru w'igihugu azaba yarishyize ku mukono urumva ujya mu guzo ukurikiza iryo tegeko gusa mugabe iryo tegeko ntibirimo ibintu byose bituma amatora agenda neza oya amatora agenda neza cyane cyane ku bintu bikuru ku mutekano ku kwidegenzwa kw'abanyamigambwe kwidegenzwa kw'abantu bose bashobora kwitegura ati reka twitegure kuja mu matora ibyo nibyo bikuru bikuru ubu turi mu bihe ubona hari abavuga bati twe turacyari hanze twarahunze turakeneye natwe kuza mu gihugu kugira ngo tuje muri ayo matora ariko nkumbura ugasanga biragoranye sizumva n'ingorane zishobora gutuma amatora agenda nabi ibyo rero si umugwi ujejwe amatora ubikora oya bikorwa n'inzego z'igihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Bernard mwiriwe neza igira telefone mvuge cyane Bernard muri hehe
turi ibujumbura mu Kinindo
yego kandi kazi na ninde
irambona Bernard
irambona murafise ikibazo murafise cy'umubiri turi ko tuvuga cyane cyane ku matora tekanijwe mu 2020 hariho abanyapolitiki bavuga ko ayo matora adashoboka hariho abavuga ko bazoyajamo kandi ashoboka duga ku ijambo ikibazo cy'umubiri
nk'uko cyanjye nk'izo mbona mu gihe anye politiki amwe amwe batemewe kugira kampanye bagenda mu manama ruguru cyangwa handi bakawe akaburabuzwa simbona ukuntu amatora azogenda muri make nk'icyo nosaba kugira amatora agende neza ise ko bareka bose bakagira kampanye bagatembere abanywanyi babo ruguru haba mu ntara bakagira amanama aho cye mbona yuko byogenda neza kubwanjye
murakoze Bernard mu jena Pierre Kavena Imana na mwe mwagarutse ku kibazo cyo kwidegenza abanyapolitiki barashaka kugira kwiyamamaza barashaka icyo gikorwa ntikiratangura ariko urabona uwo mwidegenzo uhari cyangwa uzohaba
aho ni kibazo natwe tumaze kubona kandi turamaze kubishikiriza ku maradiyo atari make nuko biboneka yuko nkubunaho ngumbure ukwimenyekanisha by'ukuri bitaratangura ariko sinibaza yuko imigambwe itegezwa kwimenyekanisha mu matora honyine buryo ariko yategura amatora imigambwe minsi yose n'ubuzima bwa minsi yose utegezwa kumenyekanisha ibyo bimeze imigambi yawo intumbero ifitiye igihugu ivyo rero nko muri no minsi ari imigambwe iriko irabikora nk'umugambwe Sonia Frode urabikora hamwe hamwe ariko ukabona yuko hariho intambamyi mu makomine amwe amwe mu micumbi mwimwe hariho usanga hariho icyokezwa riboneka rikoregwa abari mu mugambwe Sonia Frode ndetse n'abandi bari mu migambwe yitwa yuko uri muri opposition ukabibona urumva icyo ni ikintu gikomeye nimwe namwe mvuga nti ubutegetsi buhari abategetsi ibyo batabihagaritse biri muri bimwe bituma amatora agenda nabi hamwe hagera igihe ibiganiro n'ikashivuga iti bibandanije guca a muri cyo gihe cy'amatora tujyewe ndabivamo ibyo rero urumva ni ibintu bitaza kuguma bikurikiranwa kugira ngo iyo ngorane ive mu nzira
icyo ni kibazo gihambaye hariho n'abanywanyi umugambwe se enela amakuru atangazwa avuga ko nabo nyine usanga batotezwa reka mushya nae Clavera ndabona telefone yanyu yoba irimo nkayiko murashaka ku aba kwita ari kuri au parleur cyangwa speaker Jean de Dieu mwebwe ni bazo kuri ya Jean de Dieu reka ibazo ko atari telefone yanyu reka duhe ijambo Jean de Dieu tugusaba ariko urabe kuri iyo telefone yawe wo ikura kuri speaker kuri au parleur Jean de Dieu
Allo
muratwumva
yego ndabumva
muri hehe
igitega
kandi kazina ninde
Nkunzimana
duga ku ijambo ikibazo cyimvuye
yego je kuko nabyumvise ku kijyanye n'amatora 2020 Allo
duga ku ijambo turakumva ikibazo cyimvuye
ku kijyanye n'amatora 2020 je ku bwanje nuko mbona leta irakwiye kuraba uburyo yoza gushyira ku rugero rumwe imigambwe bakaronka ijambo benshi mu kwiyamamaza kandi nge ndi kundaraba nk'uko mbona ikibazo turavye uburyo abanyamigambwe babanye mu ntara ya Gitega ku bwanjye ndabona neza yuko babanye neza kiretse rimwe rimwe usanga bishika bagaca mwari kubabona neza yuko bagiye intwaro babyitwarika cyane mu kujya guhuza rimwe rimwe za shitingi bagira aho bahuriza ndabona neza hamwe bigiye no mu zindi ntara yuko ishobora gushika amatora kuko bamwe bavuga ko adashobora kugenda neza mu gakubwaye ndabona ko amatora ashobora kuboneka ashobora kuba kandi akabaho mu mutekano nk'uko tubibona mu gihe leta bishyiramo ingufu zikwiye ikarara karabu uburyo abanyamigambwe ibashyira hamwe ikabashyira ku rugero rumwe abajya mu kwiyamamaza cyane cyane mu gihe cyo kwiyamamaza ko ariho mbona hashobora kuba kagorana kacanke kariya bagatondeka intonde ku buryo bw'uko atamigambwe idoza gukutanira ku ikerimu
murakoze Nkunzimana Jean de Dieu reka duhe n'ijambo kandi Steve muri we neza Steve muratwumva ndumva Steve muratwumva reka tubanze duhe ijambo Pierre Claver Nahimana agira icyo avuze ku byashikirijwe na Jean de Dieu avuga ati mu gihe imigambo yose yofatwa ku rugero rumwe mu gihe hobandanya inganda zo kumvisha cyane cyane rwaruka kuruteza gukorana ibintu byogenda neza ico cimvire cha Jean de Dieu mu kibuga kwiki mushana he Pierre Claver na Hima
urumva twavuze ivyamatora nivyo mugabo bugicho kibazo nyamakuru ari karavuga ni amatora mu ntwaro ya demokarasi y'ukuri nico ari karavuga intwaro ya demokarasi ibigenga si iby'amatora gusa no kugira ngo imigambwe yose igire uburenganzira bumwe haba mu matora canke hata mu matora ni biranga demokarasi nico kibazo ariko aravuga mu gihe rero haba mu matora haba imbere y'amatora kitari matora yaheze imigambwe idafise uburenganzira bumwe bwo kwidegembya bwo gukora abata ariko baratotezwa muri ico gihe rero biragorana mu gihe cy'amatora aho birumvikana hari ibikenerwa yuko imigambwe yiyandikishije mu gihe matora ishobora kuronka ibi n'ibi 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 ibyo birumvikana nk'ukuja ku maradiyo bakaronka ibihe bimwe ku binyamakuru bakaronka ibihe bimwe uburyo bwa leta bukoreshwa n'abana b'igihugu nabwo bugashobora gukoreshwa n'imigambwe yose kurunganwe ni byinshi rero ubwo inyuma y'ibyo avuze birimwo nkumbure kugira ngo ibikoresho byose igihugu gitanga uburyo bwose igihugu gitanga nkumbure imigambwe yose abanyagihugu bose bashobore kubishikira kugira ngo bitegurire icyo gikorwa gikomeye cyo kuja mu matora kuko ni igikorwa cya bose mu gihugu kirangwa na demokarasi icyo kibazo gikomeye ariko aravuga nibyo uko abivuga
tubibutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza radio hijwe ya Amerika turi kumwe na Steve miriwe neza egera telefone Steve muvuge cyane tubumve muri hega Steve muri hehe
ndebo ndi ingozi mu Burundi
yego kandi kazina ninde
ha
irindi zina cy'ikirundi ninde
ingozi nda ane mu gisagara cya Ngozi
yego duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
cy'umviro je narengitse nuko kugira matora zene meze nuko migambo boyirenga akorera igakorera ku mugaragaro ataku tabutoteza batavuga na leta hanyuma bizwa shingiro n'amasezerano y'abasha bikubahirizwa amategeko bakayubahiriza abantu bakagira ubwigenge bungana ku buryo n'abaja mu kwigisha bigihiriza migambwe yabo boca bagira bashobora kwishikira mu gihugu atamuntu batunaga atamuntu atagufungirwa ubusa amefungwa za politiki zigafungurwa ahantu abantu bose bakagira umwidegenzi nicyo gitekerezo numva niyo ntererano tanga kugira igihugu gitwagwe neza
murakoze Steve reka duhe ijambo Reverien murakoze Reverien mwiriwe neza
yego na
Reverien muratwumva
yego ndabumva murakomeye
turaho muri hehe namwe
mu karere k'ibiyaga bigari
yego
amakezo wa mutumi
yarakumva izina ry'ikirundi ninde akandi kazina ninde
ngenda kumana
tuko tuvuga ku matora tekanije mu Burundi mu 2022 ayo matora muyiweza kwiki azogenda neza hari abavuga ko azogenda neza hari abavuga ko bafite amakenga duga ku ijambo ikibazo cy'imbyo
ku bwanje mbona atazogenda neza kubera tubona abantu urubuga rwa abanyapolitike cyangwa abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi batisanzuye bamwe baguma batotezwa bamwe bagahunga cyangwa abandi nabo abandi banyapolitike bari hanze y'igihugu none nticona yuko umugambwe umwe none nibuzogira amatora gusa ata yindi migambwe bahiganwa ko mbona niyugarira ko tubona atantu zenya twe nta kizere tubona kubera n'impunzi ziri hanze bose bari bakwiye gutunganya bose bakagira bakumvikana ku by'amatora hanyuma bakareka gutoteza abantu batavuga rumwe na leta impunzi zigataha amatora agategurwa neza akajyamwo bose hanyuma mu Burundi bukabona kuronka amahoro ubundi bitagenze uko nta mahoro umuntu abona mu Burundi ashe kuba nta mahoro ashe kuza tubona byose ibintu bitameze neza abantu barahunze hanyuma politiki bose ataruhara bagifise bwo gutaha mu gihugu cyababyaye gutegura ko
murakoze Reverien Mushyantare Pierre Claver Nahimana ibibazo bishikirijwe na Makenga bishikirijwe na Steve na Reverien byose bigaruka ku gutotezwa icyo n'ikibazo cyavuzwe cyane rwose cyane cyane nk'uko twabivuze abanywanyi mu mugambwe CNL ariko n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi nabo nyine bavuga ko imisore iyo uyu mugambwe nayo nyine itotezwa ibintu byifashe gute mu Burundi mwe muri mu Burundi kuri icyo kibazo cy'imisore yamye iri kwirahangana
icyo kibazo kivugwa uko kariko icyo kibazo cyo gutotezwa ntabwo tuzigera mu mugambwe cy'abafode batuvuga ngo aba ngo nabakiri bato ngo nimbonera kure bariko baratoteza intakarangwa ngo bariko baratoteza abandi sibyo twavuze tuti mu gihugu gifise abategetsi ntagwaruka rushobora kuvuga ngo twebwe nitwe turiko turatanga amategeko mu gihugu nitwe dutoteza aba ko twishakiye ni kuvuga yo biriko biraba n'ubutegetsi buhari kuko nibwo bufise ibikoresho bwawe n'igihugu bwo kubahiriza amategeko nta muntu rero naho yo bari ugwaruka rumeze gute ashobora kuvuga ngo jewe ndashobora gukora ibintu nibi 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 ubutegetsi butamushyigikiye ntibishoboka ibyo rero twe tuvuga ati n'ubutegetsi ugwaruka aho ruri turabizi yuko urwaruka n'abantu bafise amaraso ashushe iyo bahuye barashobora gushamirana ariko abategetsi abatware abapolisi bajejwe icyo gikorwa cyo gucungera umutekano baba bahari nico bajejwe kugira ngo babangurukanye bavuge bacanye bafate uri karakora amakosa nico gituma twebwe nkumbure byo kuza baravuga ngo n'urwaruka rushamiranye byo ntitukivyemera na gatoyi nico gituma tuvuga tuti ubutegetsi buriko burategura amatora nibwubahirize n'umutekano wa bose imigambwe yose abashaka kubitoba nibabafate babahane ntibagire ntihagire uwo bakingira ikibaba twebwe turatanga urorero nko muri komine Butihinda ibyabaye nshobora kuvuga ngo nugwaruka oya n'abategetsi baho nibo bategerezwa kubibazwa nuko twebwe tubifata hamwe hamwe biraba turabizi twovuga mu ntara zose bibamwo hari n'ahandi usanga nkumbure abategetsi baho bamwe bamwe tumaze kwegera n'abaguverineri bamwe tumaze kwegera tukabibabwira ugasanga barakoze igikorwa cyiza ibintu barabigaruye mu buryo aho ugasanga ahandi barisamaza ikibazo rero tukibona yuko ari ikibazo cy'ubutegetsi nibo bibazwa ibyo bibazo bateza kubyicarira bakabitorera umuti vuba kugira amatora ntazatoshe kare kubera ibyo
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Joela miriwe neza miriwe Joela muri hehe
Kigali
mu Rwanda kandi kazina ninde
nimbona Joef
nimbona murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku matora mu Burundi twikanijwe mu 2022 tuba ku ijambo ikibazo cy'umviro
na nsanzwe ndi na mu Burundi
yego
utubaza mbaza ni tubiri n'intererano ya gatatu icya mbere nshaka abatumire bombi mbabaza mbere baba bari gukora iki kugira amatora mu Burundi agenda neza ku buryo abantu bose baziyamamaza mu bwisanzure icya kabiri mukimbarize uwo muri korona nuwa matora bishitse nari kuvuga ntango ntashoboka matora ntashoboka nkuru bishitse agashoboka ariteguye kuyajyamo gatatu leta bigaragaza gutanga ibyo bice kugira barana nk'aba nkwanyi basenere barabafunga nta bwisanzwe bisaba ahantu rabaye rwasa mureke yiyamamaza ashitse no mu makomine no mu byaro hose kubera iyo hageze mu matora y'ukuntu usanga bamudiriye ugasanga ahantu ntiyamamaje niyo mpamvu n'amatora ahita usanga yavamo bivanye ntiyamamaje ntiyagize iki leta y'u Burundi irakwiye gushyiramo ingufu kugira abanyapolitike bose baje kuri riti nimwe bose biyamamaze bashyikeho hose bakwiye hose nk'uko sendede ikwira hose ihageze mu matora ugasanga sendede iri kwiyamamaza yonyine no mu byaro no ku mitumba umva leta yogerageza igashyiramo imbaraga ingufu kugira n'abanyapolitike abagwasa bashike hose nk'uko nayo hashika. Murakoze
murakoze Joela ibibazo mwaje n'ibibazo bya twari kunezerwa iyo umutegetsi yari yemeye kuza mu kiganiro Tarcisse Nsabimana umuvugizi w'ubushikiranganji njeje nk'aho ari hagati yaboneka nk'uko yari yabyemeye byari kuba byiza cyane rwose ariko reka n'umushyantahe Pierre Claver nawe nyine agira icyo avuze cyane cyane ku kibazo cya mbere abanyapolitiki bandi b'indi migambwe ubwigiri bugira babiri bari kwakora icyo kugira ngo amatora azagende neza. Ikibazo yabaje uwo muri ipana nawe nyine ntiyashoboye kuboneka ariko n'ikibazo n'umushyantahe Claver ashaka kwishyura avuga ati mbega abavuze ko batazoje amatora adashoboka mu gihe yoba ayo matora bazoyitaba. Eka n'ikibazo agarutse ko rero ucyumvira cyo bwisanzure duga ku ijambo mushyana hay Claver
burya jewe sishobora kuvugira ipfona canke ubutegetsi urumva ibyo ntibyoshoboka ko batumiye hanyuma ntibaze urumva icyo n'ikindi kibazo hanyuma muragerageza kubatumira bemere nabo ntibasibe ikiganiro bavuga ngo bamwe barasiba amatora muganda ha gusiba ikiganiro ngushikiriza ijambo nabyo si byiza
kandi bemeye
twebwe rero nuvuga kuri icyo kibazo cya mbere mbega kabugambwe turiko turakora iki kugira ngo amatora azogende neza twece dushobora no gutanga intererano kuko abafise uburyo bwo gutegura kugira amatora azogende neza ni cyane cyane ubutegetsi nayo imigambwe turatanga intererano nk'izo kwigisha abanywanyi bacu kubabwira ingene bo kwifata muri kigihe turiko turategura amatora kugira bifate neza ntagire imyifato mibi bagira yotuma yononekara yononekarisha biriko biraba ibikorwa biriko biraba. Ikindi dushobora gukora ni uko ibyo tubona byose bitagenda neza tubishikiriza ubutegetsi twabwira ati nyabuna nyabuna aha hindura umuntu ariko arahubwira ati ujya tuye nabonye ibi n'ibi n'ibi ahahindura aba ariko araguha intererano ikomeye. Icyo turagikora ku byo dushoboye byose ahantu hose bitagenda neza aho dushobora gushika tukabona yuko bitagenda neza turabwira ubutegetsi ati ibintu nimubihindure kugira twitegure neza. Icyo iyo ntererano turayitanga burya hari ibintu tutarashika ko mu Burundi bikomeye mu gihe bitegura amatora mu gihugu kirangwa na demokarasi burya hariho nk'amategeko agenga uburyo bukoreshwa mu matora imigambwe ikoresha mu matora. Muri aya mategeko usanga hariho ibyemewe n'ibitemewe usanga rero nk'ayo mategeko ngaha mu Burundi ntarashikaho ariko igihe azohashika uzosanga nkumbure imigambwe isa n'iyinganya uburyo bwa uburyo bw'amafaranga bwa uburyo bw'iki uzosanga batatandukanye cyane hamwe abanyagihugu nkumbure bahurumbira ibyiyumviro imigambi urumva hari intambwe nyinshi tutarashikako tudashobora kuvuga ngo ngo amatora ngo azogenda neza nkumbure hari ibintu bimwe bimwe tutarashikako neza reka rero tuyajemwo hanyuma aho tuzoshika izo bari intambwe ama mwenda azokurikira nkumbure hari ibindi bikomeye tuzaba tumaze kwiyumvira tugashiraho gutyo gutyo twubake demokarasi muri kino gihugu cacu.
tuwe utenishu tibwese kwa mwiko mwa wanda nyakumiri za ya diyo hizu ya Amerika tuwe kumuna Theodore miliweneza egira telefone mvuge chane Theodore mwihega Theodore
okay, ndabu mvaneza ni Theodore mmele ikigari gasabo
yego
yego mbele na mbenda wanda kushimira umutumiru wa wafashu mwanya kaza kujanga tugani ile kuririnwe
yego
ikibazo cha mbele mwaza urabona iyo guharimorete ziri ariko zidahuje imigambi ndavuga kuri aya matora ni gihe abariorete dizye mu gihe habaza barimo kwiyamamaza ese amatora naramukabaye uruhande rumwe ruyashaka urundi rutayashaka se nyuma ayo matora urumva bizavamo bizaba ari byiza hazamo abazarwanya bamwe cyangwa abandi bakajya bakarwanya abandi ikindi namubaza ese nimba amatora agomba kunangwa na demokarasi hari igihe usanga cyane mu Burundi bikunze kubaho bamwe biyamamaza ugasanga bari barasenya irindi shyaka bahanganye ese izo ngamba bafashe koko bintu tuzongera kuba byabaho umuntu agiye kwiyamamaza akiyamamaza avuga ibikorwa bye adasenya ibya mugenzi we
murakoze Theodore ibibazo bibiri reka duhe n'ijambo kandi Malashi hanyuma turasaba mushana Pierre Kabera Nahimana agire icabisho abashinga nayo ko ari babiri Malashi mwatwumva
ndabumva
muri hehe
ndi mu buhungiro
yego duga ku ijambo ikibazo cy'umviro
okay jewe ikibazo cya mbere nagira mbaze uwo mutumire wacu bwa mbere nimba nibuka neza itariki 26 z'ukwa kane 2015 umugambwe sawanya Frodebu uri mu migambwe yahamagaye ugwaruka n'abanwanyi bayo kujya mu ibarabara twiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu ibyakurikiye byarabaye hanyuma birangira uyu munsi turi mu buhungiro nikimenyemenya uwararongoye Frodebu icyo gihe yaraje no kudufasha mu myerekano ariko kugeza uyu munsi sinari numva deklarasiyon imwe y'umugambwe sawanya Frodebu isaba ko impunzi zohunguka ko leta yogerageza uburyo bwose yohungura impunzi ikaziha umutekano ahubwo ito bihutiye bobo bihutiye kumva bo kwitaba amatora je nkamubaza babona amatora ariyo bashyira imbere gusunza abanwanyi babo bari mu muhungiro uyu munsi mbega mu gihe abanwanyi babo batazuba barataha ayo matora azokwitabwa na bande ni bande bazobatora ko hari abatavuga rumwe na leta benshi bari mu buhungiro uyu munsi bakaba nabo banwanyi babo bazotorwa na bande ikintu cya kabiri ibyo se ni nabyo iza gukora ngo itegure imitima y'abanyagihugu twebwe abanyagihugu nta kibazo dufise ahubwo ikibazo kiri hagati y'abo banyepolitike nyine mbese ndagwe nk'akarorero naba uyu munsi sawanya Frodebu na Iprona kera bari umwe bose bitwa atavuga rumwe na leta ariko uyu munsi Iprona ivuga ko itabita amatora ariko sawanya Frodebu titubita amatora
Iprona ivuga ko izakwita amatora mushyira naye Malashi
ego
Iprona ivuga ko izakwita amatora
Iprona ku ruhande rwabo kwa nditije bavuga ko batazita amatora
Iprona itemewe n'ubushyanje bw'intwaro hagati ego
none umva icyo kibazo kitari mu banyepolitike nyine mu gihe kera bavuga rumwe uyu munsi bakaba batakivuga rumwe none wumva intambwe izobiyihe bisigura ngo natwe babandi tutavuga rumwe na leta babanwanyi twari dusigikiye batavuga rumwe na leta uyu munsi twatiyetse mwibiki murumva ko Burundi nta hantu uriko buragana buja ahubwo abo banyepolitike nyine babanze hagati yabo bahuze hanyuma abanyagihugu natwe tubone guhuza Burundi buronka amahoro murakoze
murakoze barashireka umushana Pierre Kabera nahima natangwe ku bibazo byawe bibiri hanyuma turamusaba aje no ku bibazo byabajijwe na Theodore utangura ku izo bibazo bya Marashi mushya ntae nahima
urumva mwarimu abazi bibazo umunyeshuri yaje na utaje ntibamubaza yo bagenzanje muri Iprona babaje bimwe mwe bari kubyishura nabo muri kumbure nabo muri leta nibo bari kubyishura mugabo ko aje ndahari reka nishure nka bimwe mwe numvise kuri byo bya Malashi ibyo yavuze ngo nta tangazo na rimwe arumva umugambwe Sonia Frode uvuga yuko usaba yuko impunzi zose zotaha mu Burundi aho yiweze cyane gose ngira ntiyumviriza amatangazo dukunda gusohora nta matangazo ya politiki akomeye twebwe dusohora atarimo ibyo gusaba yuko leta yokoreshoka byose kugira ngo impunzi abana b'igihugu bahunze igihugu bose bashaka gutaha muhira bitahire mu gihugu cyabo ayo matangazo ni menshi ashaka ararondera araturondera mu bundi buryo cyamurungikiye ayahone ntago ntiyama yasoma yama yasoma twebwe twifuza yuko abana b'igihugu bose haba mu matora hataba mu matora bategerejwe utaha mu gihugu cyabo kuko baragikunda nicyo twaba tuvuga minsi yose kandi twaba tugishije amatangazo mu byo twaba dusinya byose icyo kirimo icyo ni cya mbere icya kabiri ati ikibazo mbega ko abanyepolitiki batakivuga cyo kimwe n'ibiki ntibona ko ikibazo kiri mu banyepolitiki ibyo ntibisanzwe ibihe birahinduka mu gihe navuze yuko ari igihugu kiriko kirarondera demokarasi hari ibintu abantu ku imyaka ihera nkumbure bagenda bimwe batumvikana ibintu ugasanga barabyumvikana ko muri kino gihe rero twe tuvuga tuti muri gihe tugeze ko tubonye twiweje ibyo twabonye mu minsi iheze dusaba yuko ayo matora imigambwe yoyitaba ntitwoshobora kuvuga ngo nko mu 2015 ngo ayo matora ngo ntituyajemo oya nibyo twarivuze mu mwaka w'2015 haragera igihe ayo matora ntituyajemo mugabo aho ibihe bigeze twiweje ibyabaye tuvuga tuti ntidusubire gukora ibintu bimwe n'ibyo reka tuyajemo dutere iyindi ntambwe aho niho duhagaze ibyo ni ibintu bisanzwe muri politiki duhanura ababishoboye bose yuko ayo matora tuyajemo hanyuma tugasaba yuko leta abategetsi bakora ibishoboka byose kugira ababishoboye bose ayo matora bayajemo izo bari intambwe ya demokarasi yindi dushitse ko ntituvuze yuko ibintu bizoba byera de bizoba bimeze neza cyane oya ni intambwe gusa kuko ingorane ni nyinshi kuko abibaza yuko amatora azotora inyinshi y'ibibazo byose bifite mu Burundi oya ibyo si byo siko tubyiyumvira ariko izo bari intambwe kubyerekeye uyu muntu yabajije ari mu Rwanda nibyo urabye ibihugu byinshi byo muri Afurika n'u Burundi burimwo iyo hageze gutora birababaje nibyo usanga kenshi na kenshi abanyagihugu bakurikira imigambi usanga igihe cyo gushyikiriza imigambi bagiha akanya gakwiye cyane uburemere buhagije kuri iki kibazo cyerekeye amatora usanga nkumbure bakurikirana ibindi nkumbure bavuga bati nkumbure natora uriya niwazoma iki n'iki n'iki niwazoma ikibanza niwazoma udufaranga niwazoma iki ibintu bimwe nibyo ugasanga rero abantu rimwe rimwe nibyo bakurikirana ugasanga rero imigambi abantu bashyikiriza imigambi nkumbure rimwe rimwe ntibanumviriza bakavuga twebwe uri kuravuga n'ibiki ariko tumenye yuko impera n'imperuka idemokarasi turiko turarondera mu myaka izoza ari uko abanyagihugu bazokereza kwiweza ni ngombwa yuko abanyagihugu bavuga bati mu byo twari twemerewe abari batubwiye ngo tuzoronka ibi n'ibi 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 ibyo nabyo ntibishobora guhara ntibikunda yuko hariho kampanyi abantu batavuga bati mu byo twari twemerewe n'abahari
batarabaka imigambi abanyapolitike bemeye bariko barirangura
dushyira imbere mu minsi izoza rero tuzoshyira imbere imigambi ariko sinzi ko muri iki gihe turabishika ko bihugu byo muri Afurika byinshi biracyari inyuma muri icyo gikorwa
muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Gérard mwiriwe neza Gérard muratwumva
ndabumva ndagushyikiriza
yego
urabona ibintu by'amatora yuko bimaze bishyike
Gérard muri banza mutubwire aho muri muri hehe
Burundi
yego hanyuma izina ry'ikirundi ninde
Kabura
duga ku ijambo
yego nuko hata ibintu by'amatora bona ngo ari kabwe wa wayiprona. Halo
dwa kwijambo no moshya na he Pierre Claver na Himana arogo imugambwe for the book
iko mina byumvise umva rero arufuno bobo baragira n'umutege bahagira ibintu nk'amanyanga. Halo
duga kwijambo turakumva
agashaka kumaska aba abategetsi b'u Burundi bari kuvugware ngo barabakunda naho batabakunda ukabusanga bagiye mu nyuma gutira akazagayi rero rwasaba yuko urabona bobo ubugambo ayipfuna kuvugware ntavuga ati abahunze bahunguke na ematangazo ko yavuze ngo mumbari byaho rasisa hehe
muriko muvuga abo muri ipona ariko nakubwiye kumushya na Pierre Claver na Himana arongoye ubugambo ifodebu
iko kuko nawo ndamuzi muteye barako kuvya cyikenda bo bo hari kuri batana ko mikomo ko usanga bodiye bunawo nyene ikome uri kwagire mu gasa ni migambi yawo cyangwa migambi rase beko kugati ibintu n'amatora ko kuba bigenduka bo cyangwa migambi rase kugira ngo amatwi migambi yemene ko amatora bakagire icuje mu gihugu kandi uri kwaraba no bene ubaga umwe uri kwaraba ireka ibintu ubutegetsi buraha urabona yuko nabyo rero buri kora muri Sudani abasuda bakareka abantu hagiye bijya birati ubwo kwete yari kugoba nko mu Burundi yuko muri demirese ibi bintu bitohaba ngo bituze uwo dutura wese wese kiti umuhaye amazi kamwemera mugabo ata bintu abandi proje bari tona ari wundi migambwe ya za senerezaje ata bintu bintu cyerika abarundi twibamwe rero no kiri umushiga nayo yuko bo tora kiri nyeke bakabona hano bakatarapuka hano ibintu cyagenda neza ku buryo abantu bazizwa amatwa ari mu itutama. Halo
sozera yego
yego icyo cyase ni nacho yego besini ni cyo cyo nyine gutanga ihumure mu bantu kandi rega mu Burundi ubu Burundi ni nyabagenda Burundi bwose batekanye mbere n'ejo kirindiye turindiye demirezwe ntabwo hati ntubwira ngo tumeshe dukora kuko abo rero bakwije bagenzwe urabona nibo bagiye gukontrola ibyo bintu se rero nari kubona ibyo tubona ibyo barakora biri kuragenda neza iyo ni ikipe iyo kampanyi bagize yari ikomeye cyane kandi twese bayishyigikiye
yego me
bayishyigikiye kandi bari byo mushinga ntayo none ko yavuze yuko bazo ajya amafaranga y'ingwate nk'uko y'igihugu bazotanga bo bari kuri ubutu batanga ko bavuga ko nywaza amatora hama twa twashimiye kubona mu kwa mudu ijambo nga mu Burundi hama twaba
murakoze Gerard murakoze reka mushya ntaharagira icyo avuze ku byo mushikirije ariko imbere yaho reka duhe ijambo kandi Theogene amiriwe neza Theogene muratwumva
ndabumva neza cyane
muri hega Theogene
mu Rwanda muri gushyira Rwanda mu ntara y'Iburengera bwayo karere ka Nyamasheke
yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga cyane ku matora mu Burundi
icyo navuga
yego
nk'abo banyagihugu bo mu Burundi bakagombye kujya babareka bagatora umuntu bashaka bakunda kandi biyumvamo.
Murakoze Theogene.
Murakoze ibyo bya Amerika.
Murakoze tugarutse ku byashikirijwe na Gerard ikanumushya na he Theogene nyine avuga ati no kureka abarundi bakitorera umutetsi bakunda nagira mu gihe cyo muvuze kuri ibyo byashikirijwe nabo bashinga nabi babiri mushinga nka Claver na Himana.
Sinzi urumva wavuze bwa mbere ntiyamenye inkumburo yuko ariwo mugambwe Sonyafrode bari karavuga cyane ariwo muri Prona kuko bari mwamye bavuga ati muri Prona babatumiye biragoye ariko je ku bwanje nibyo iyo ageze amatora ni ngombwa batore abategetsi haratogwa umukuru w'igihugu haratogwa inama nshingamateka muri kino gihugu cyacu niko bimeze haratogwa inama nkenguzamateka abakonseye makomine abakuru bagatumba ni ngombwa umunyagihugu umwe wese ku rugero rwiwe ashobore gutora icyo yiyumvira ucavuga ati ujya mutegetsi ujya n'ujya kwa bose navuze n'abategetsi ujya n'ujya je ntoyuyu
niwe yongira akamaro akarunga uburenganzira mugabo ni byiza kandi yuko abafise inyigisho zihagije kugire ashobore gutandukanya icyatsi n'ururo amenye umutegetsi mwiza amenye n'umutegetsi imubi kuko umunyazi kwa rashora gutora agatora ibitasi by'akasanga yihenze mugana ubundi ashora gutora agatora neza byo biva ku nyigisho zitangwa mu gihugu kirimo demokarasi harabe inyigisho si umatora gusa ibyo biba n'imbere y'amatora imigambi iteza kuguma yigisha kugira yerekane abafise imigambi myiza abafise imigambi nkumbure itari myiza ibyo byose bikamenyekana abantu bakazotora imigambi bakavuga ati ujya mutegetsi afise imigambi myiza iyi n'iyi nkumbure ntaza mutore gusa yuko basa baturuka mu ntara imwe baturuka mu bwoko bumwe baturuka mu biki ibintu bimwe n'ibyo canke azomuha agacupa azomuha iki urumva muri Afurika turacyari mu bintu bimwe bimwe bituma tuguma inyuma ni ukuguma rero twigisha abanyagihugu kugira natwe iyo ntambwe tuzoyishike ko hamwe umunyagihugu w'umurundi ashobora koko
ikiza
kizomugira akamaro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviza radio ijwi ry'amerika turi kumwe na Erika mwiriwe neza Erika matwumva
ego ndawumva
kandi kazi nani inde Erika
akimana Eric Alpha
muri hehe
yari gukicukira
yego me kibazo cy'imviro cyo tuvuga ko mu matora atekanijwe mu Burundi mu mwaka w'2020 duka ku ijambo
yego wasaza icyo navuga nuko mu Burundi abayobozi babo bagomba guha abaturage babo ubwisanzure bakitiramo umuyobozi wabo n'uba serivisi
murakoze Eric Karaka dune jambo kandi Cedric muri Veneza Cedric matumba
yavuma cyane ni
mwiriweneza muri he
mbaje ndi Kampala Uganda
tuko tuvuga ku matora mu Burundi atikanijwe mu 2022 nasi kibazo cy'umviro
na bakurikiranye gatonya ariko rero je nagomba kubaza uwo mutumire
yego
arabona ko amatora y'ibirenge yo 2022 aba abanyepolitike bivuga bari hanze igihugu batoba batashe canke azoba meza gutumba 2010 canke 2015
kibazo ciza murakoze Cedric reka cyo kibazo cyo kimwaza ariko reka tufate na Joseph ndabona nawe yari ndiye kane katari gato Joseph mwiriwe neza
muri Cedric ngondikiye
mwiriwe neza muri hega Joseph
ndabona Rwanda mu ntara y'amajyepfo
yego ikibazo cy'umviro
mwanza mu ndamukiza umutumire w'umuyoboke w'umugambwe w'Isanya Frodebu
yarabumva
akabazo nzaba kumubaza ko hari abanyapolitike bamwe muri bagenzi be batavuga rumwe n'ubutegetsi bagira bati yakoba byiza ko amatora yazaba impunzi zimaze zibanze zigahunguka ese we ku gitekerezo kiwe ahagaze kuri icyo kibazo cya bagenzi be bafite
murakoze Joseph moshia na heti ya kavera na himana yu wazo itatu Eric, Cedric na Joseph eka Eric wewe asaba ubwisanzure cyo ni kibazo mwamaze kugaruka ko ariko Cedric abaje kibazo kivuga kiti mbega ayo matora mu 2022 munazo bameza zo aruta atandukanye n'amatora ya mu 2015 ni kibazo rero cha Joseph asaba ikimbiro cyanyu cy'ukuntu hari imigambi itavuga rumwe na leta yoyo ivuga ko amatora akwiye kuba impunzi zimaze gutahuka inyishu ngufi kuri abo bashya nawe bose
ego umwaka w'2010 harabaye amatora ariko nta mpuru zikomeye zabaye amatora yarabaye ndetse mbere naho habaye ingorane zitari zike ariko yabaye amatora yabaye nka yemewe n'amakungu mu mwaka wa 2015 ibyo twabonye turibuka neza ko abaye ibintu bibi n'abantu bagapfa nitwovuga rero ngo ajya matora mu mwaka wa 2015 ngo yagenze neza nk'ibyo ukunda ariko amatora yarabaye kandi ubutegetsi bwavuyemo buremewe niko bimeze urera akambaza ati mbega mubona aya matora ayo mwaka w'2020 azosumba ubwiza ayo yose twizere yuko ayo mwaka w'2020 nawe no azosumba ayo mwaka w'2015 kuko cyane cyane y'abantu bagumye mu mahoro ntihagira abapfa icyo kintu gikomeye cyane rwose twizere rero yuko kuri icyo kibazo cyuko hoba umutekano ntihagira abantu basubira gupfa kubera amatora cyangwa bahunge twizere yuko umwaka w'2020 hoba umutekano uhagije bigasumba iby'umwe mu mwaka w'2015 mugabo n'ubundi turabona yuko amatora azoba nkumbure hariho abantu bifuza kuyajyamwo bakiri hanze kumbo zitabavuye ko kuko bahunze kubera umutekano wabo bahunze kubera ikinici n'iki kwimbo za politike ntidushobora kwemeza rero yuko mwaka w'2020 abo bantu bose bazoba bamaze gutaha bazoshobora kuba batashe ariko hari n'abandi tubona yuko nkumbure bishobora kugorana.
Ndumva telefone ya Mushyantahe Pierre Claver na Himana imeze nk'icitse ariko ndabona kanya kari kagiye hari ibibazo bitabike. Mushana Claver na Himana teza kutwishura bukanya reka turako twumona ariko imbere kumubona nuko mu kiganiro ibibazo nka byinshi byabajijwe byahagaze cyane cyane ku byerekeye umwidegemvyo mu gihe cy'amatora eka n'ubwisanzure nk'uko babivuze bakaba baduteye akamo benshi basabye ko eka igikorwa cyo kwiyamamaza mu gihe cyogera abanyapolitiki bose buhabwa ubungane kugira ngo bashobore kuja mu ntara zitandukanye kugira ngo nabo nyine bashobore kwiyamamaza Mushyantahe Pierre Claver na Himana ndabona garutse ariko nashaka imbere yuko musozera ku cyimbo mwariko mutubwire umugambi Frodebu mu gihe mu 1993 waronse amajwi mu matora ya mbere yabaye mu nzira ya demokrasi amajwi yarenga 1963 muri matora yarutse uyu mugambwe aronse amajwi makiri cyane rwose ikintu cyagenze nabi n'ikihe ikintu umutekanya gukora n'ikihe mugambwe Frodebu kugira ngo uwo mugambwe usubire wisononore gato mufise akane gato cyane
umwaka w'1993 ingorane zari zihari uko abanyagihugu babona ibintu n'ingorane zihari siko bimeze muri kino gihe haheze imyaka myinshi hari ibintu byinshi byahindutse ubu abanyagihugu rero babona izindi ngorane nkumbure zitariho kiya gihe nkumbure bavuga bati Frodebu ivuga iki ubu wakeneye kuza intwari wa demokarasi umuntu akitorera uko ashaka icyo gihe abanyagihugu bavuga bati ibyo ni sawa nibyo dushaka basa bahunda amajwi umugambo w'isanya Frodebu ubu rero nkumbure muri leta tugezemo hakeneye iyindi migambi yosigurirwa abanyagihugu bakavuga bati ibi bintu nibyo twumva twiyumvamwo kuko ibintu bihari ubu n'ubukene ugasanga rero abarundi benshi bakavuga bati uza kuduha udufaranga uduha iki nkumbure niwe turaba mugabo ubuntu bari umugambi ni bimwe nababwira kare nti ubu bintu biragoye no kwigisha abanyagihugu bamenye neza icyo batora ikintu bazi ubu rero umugambi wa Frodebu uri kurakora iki twe turiko turitunganya mu bihe tugezemo twigindi migambi mishasha ubu turayifise
ndabona kanya
tuzoyishikiriza twaramaze kuyivuga tuzoyishikiriza
nakatujanye Mushyantahe Pierre Claver
abantu babyumva
na Himana ndabashimiye cyane rwose ku kare matoye kugira ngo muduhe ibyiyumviro byanyu cyane cyane ku bijyanye n'amatora yimirije mu Burundi turashimiye rero ingenieur yadufashe muri bw'izuma tukaba dushimiye na Fatuma Karala animasi yadufashe kugiranya ikiganiro turabashimiye bakunzi b'iradiyo Ijwi ry'Amerika mwese mwaduteye akamo mugashikiriza ibyiyumviro n'ibibazo byanyu turabateye akamo rero mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese. Thank you.
abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira iwa